I mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ku mirongo migufi ku metero 25.31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet mutumvira kuri wezitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo njengeho ibiganiro by'iki gitondo. Ndabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 18 y'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikigwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano aragabisha abakozi bakuru bari mu bushikiranganje arongoye kwagiye kubahana basubiye kurya ibiturire. Yavuze kandi ko leta igiye gukora ibishoboka kugira imbunzi zose zaba izo mu gihugu hagati canke ziri inyuma y'igihugu zitahuke. Yabishikirije mu nama yo kumenyana no gushikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganje butatu bwashyizwe hamwe mu mwaka uheze w'2019 ushira w'2020. Ninkuru radio y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomerwa n'umumenyeshamakuru wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Gervain Dirakobucha aramutse ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yatangwe gusigura igituma ubushikiranganje butatu bw'umutekano, iterambere ridakumira hamwe n'ubw'intwaro yo hagati mu gihugu bwashyizwe hamwe. Warongoye ubwo bushikiranganje yemeje ko bwose bukorera mu banyagihugu ku neza yabo, kandi hibonekeje abinjiriranirana mu mabanga ari nacyo catumye bushigwa hamwe. Uyo mushikiranganje yemeje ko izo ngorane umukuru w'igihugu yazitoreye umuti. Ndirakobuca yavuze ko azi ko ariho abategetsi bari mu bushikiranganje arongoye atadosiye n'imwe bakora badafumbatishijwe. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko bazobandanya iyo ngeso yo kurya igiturire bazofungwa hisunzwe amategeko.
Indwi zibiri maze ndamaze kubibona, hariho ibigerageza biyitsa bigana twebwe turongoye abandi. Hariho abantu muri twebwe ngaha atadosiye n'imwe bakora batayikamishije. Nagira ndabasabe duhagarike ivyo bintu vyo gucuruza amadosiye, ndagisubiremwo muntu ukora dosiye ubanje kugira ivyo usaba. Nagira ndababwira kuva uno munsi ko ata kibanza ufise muri ubushikiranganje, nta kibanza ufise muri ubushikiranganje. Nzoguherekeza ndagushikane ku muryango w'impimba bejeje kukwinjiza niwe uzomenya ukuntu uzovayo. Nta kibanza ufise muri ubushikiranganje, sinzogutwara ngo ndagushikaneyo. Hariho procedure idosiye bazoyikora neza bayimonte neza ucugenda wenyine uce winjitse ukuntu uzovayo n'uzombaze, kandi ugishikayo ubwo nyine tuba namaze kugufuta. Navuze yuko umuntu wese azokwagirizwa igiturire sinzoraba ku Rwanda, nta kinya azobagiye, naho bizoba ari bibiri bizomutahana atari.
Akaba yasabye ko amamenyana ntaryo ko ari kizira kwitugwa n'umunyagihugu ntumutunganirize kandi arivyo jejwe. Yagarutse no ku makosa akogwa n'igipolisi c'inyamira mabi. Umushikiranganje w'umutekano intwaro yo hagati mu gihugu n'iterambere ridakumira yagabishije inyamira mabi zifungira abantu busa hatisunzwe amategeko ko azo zirukana mu mabanga yazo.
Hari igipolisi gikora amadosi aba OPG muntu jejwe igisata c'aba OPG bya bintu byo gufata abantu ku wa gatanu kugira ko batatu no kwa mungu bishikane bihagarare bya bintu byo gucuruza amadosiye. Idosiye umwe akazana umuntu akamufunga, yaheza kumufunga igatangurira igaherera wiwe. Mu mategeko idosiye yatanguwe n'umu OPG yerera muri parike. Umu OPG nta pouvoir de classement sans suite afise nta nimwe. Yarinza mufunga aramutwara kwa procureur general, kwa procureur de la republique bigaherera muri parike. Ivyo bintu bihagarare guhe n'umuzi. Ico ndabemereye zobacura batahe turokirita abandi, kandi abashomeri ni benshi.
Uwo mushikiranganje yemeza ko leta igiye guhimiriza kugira impunzi zahungiye hagati mu gihugu zisubire ku mitumba zaje zivamwo. Gervain Dirakobucha avuga ko atateka igihugu kigira mu gihe gifise abantu bacitwa impunzi, naho yemeza ko akiri ntambamye ku barundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Izo mpunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda kibanye ni bene wacu, ni bavyara bacu, turafisemo amacuti. Twebwe nyine twigiriye inama ngaha, umwe wese agafata agatelefoni uriyo tinutahe, ibishoboka byose tubikore ubushobeye gutaha ataye babaye umuki mugongo bose bavuze ati tugomba kwitahira ndazi yuko atazobahagarara imbere bagomba gutaha twese dufashe rero mu gusigurira abo bene wacu bari mu gihugu cy'u Rwanda kugira zijya nguvu bicaritse mu makambi y'impunzi bazizane zidufashe mu guteza imbere iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nateka igihugu gishobora kuronka hari abavuga ngo hari impunzi z'abarundi ziri hanze hariho bene wacu bari mu masite de place mwe n'imiryango yacu dufashe administration ye kubasigurira kugira haboneke inyishirama yotuma basubira mu ngo zabo ivyo bakeneye leta izogerageza kwishoboye kose kugira ibafashe gusubira ku mitumbi wabo
ivyo yabishikirije mu gihe ubushikiranganje butatu bwashizwe hamwe bwariko bushikiriza ivyarangwa mwaka wa 2019 ushira mwaka wa 2020 umushikiranganje yanagarutse no ku gipolisi cyo mwibarabara kubijanye n'igiturire aho yasavye gutungwa n'agashahara bahabwa na leta ikindi yasavye bari muri ubwo bushikiranganje no gushira imbere ineza y'umunyagihugu ndira ko buca atunga urutoke abatonda aho bashakiye canke abatonda ku kazi bari mu bindi aho gutunganiriza ababituye abanyagihugu bakamara igihe kirekire barondero batunganiriza bagahebura
mu Rwanda ejo kuwa gatano gwego rujejwe gutohoza ibyaha mu gihugu RIB gwerekanye abantu 57 ruvuga ko bahoze mu migwi yitwara gisirikare igwanye ubutegetsi bw'u Rwanda ibarizwa mashamba ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo umumenyesha makuru wacu mu Rwanda Eric Bagira Ubusa yakurikiye ikiganiro RIB yatanze isobanurira abanyarwanda bafashwe
harimo uwitwa General Major Sanzu Bukire Felicien wo muri CNLD wiyitaga Irakiza Freddy hakaza General Major Anastase Munyaneza wo muri CNLD wiyitaga Rukundo Kulamba hakaba General Major Habyarimana Joseph wo muri FDLR wiyitaga Mucebo Sofoni
Bwana Dominique Bahorera umuvugizi w'agateganyo w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB mu Rwanda aragaruka ku mazina y'abasirikare bafatiwe mu mitwe yitwara gisirikare irwanya leta y'u Rwanda ibarizwa mu mashyamba ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ukurikije amakuru atangwa n'urwego RIB abakuru mu bafashwe bari ku ipeti ryo ku rwego rwa general
hakaba Colonel Nzeyimana Mark wa FLN hakaba Lieutenant Colonel Habarurema Emmanuel uyitaga Habarurema asifwe Arias Manudi wayoboye igitero byibasiye imirenge ya Bugeshi no Busasamana mu karere ka Rubavu
nabandi mu bafashwe uko ari 57 urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rwavuze ko bazaburanishirizwa mu nkiko zitandukanye ku byaha bakurikiranyweho bareregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kubamo ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi n'ibindi
hari 34 barimo aba P5 na Rudrunana bagomba gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare kubera ko hari aho byaje kugaragara ko hari abasirikare barimo gukurikiranwa mu nkiko bafatanije nabo naho abandi basigaye uko ari 23 bo muri FDLR Foka na MRCD FLN bo bazashyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisivili bakurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kubamo hakabaho kuba mu mutwe w'iterabwoba n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba hakabaho ubwicanyi no gusahura ndetse n'ubugambanyi ku cyaha cyo kugira nabi ubutegetsi buriho
Mu rwego RIB rwageneye kuvugisha itangazamakuru harimo Colonel Emmanuel Yamuremye wari mu mutwe w'ingabo za FLN zashinzwe n'impuzamashyaka MRCD iyobowe na Bwana Paul Rusesabagina nyuma yo kugezwa ku butaka bw'u Rwanda akicuza ku gihe yataye mu mashyamba
Nishatse kuvuga ko nicuza cyane igihe nataye ni igihe kimboze cyane n'ijyawe n'umuntu avuga ngo narasigiye none ndikubona ko nasigiye subiyemo mbonye ko nasigiye nangiye cyose nataye bambesha ngo muzafata igihugu muzagera mu gihugu mu Rwanda ndi progreta cyane nkanahamagarira abana bose basigaye muri ariya mashyamba ya Kongo bari mu mutwe ya FDLR bari mu wa CNLD ndetse n'undi wese watekereza kuvuga ngo nzatera igihugu cy'u Rwanda cyangwa nzazana akajagari mu gihugu cy'u Rwanda ko amazi atarari inkombe yakwibwiriza we akaza agafatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu tukubaka urwatubyaye kubera ko nagumya gusigara hariya nawe azasigaye ubuzima nta cyerekezo na kimwe afite nta kintu na kimwe ashobora kuzakora nta kintu na kimwe gishobora kuzageraho n'abari kumubesha ngo bazafata igihugu bazagera mu gihugu barasabagira gute abo bose baramubesha baribesha nta cyerekezo na kimwe imitwe isigaye muri Kongo irwanya igihugu cy'u Rwanda ishobora kuzagera kuko n'abasigayeyo nkeka yuko nk'uyu munsi wa none nko muri FDLR nta gitero na kimwe bashobora kuvuga ngo ngwa ku gihugu cy'u Rwanda kuko mu byukuri intege zabo zararangiye.
Iri tsinda ry'abari abarwanyi mu mitwe yitwara gisirikare ukurikije uko bamwe babisobanura bagiye bafatirwa ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye. Ribi bivuga ko ku bufatanye n'ingabo za FARDC za Republika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kubafata kuva mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2020 hafi y'umujyi wa Uvira muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo bashyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Baje biyongera ku itsinda ry'abandi bantu 25 bahoze ari abarwanyi bo muri P5 ihuriweho n'ihuriro nyarwanda RNC rivugwaho ko ryashinzwe na General Fonseca Kayumba Nyamwasa wigeze kubaho umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Uretse aba bagaragajwe RIB yanumvikanishije ko hari abandi bakozweho amaperereza bagasanga ntabyo bashinjwa bagasubizwa mu buzima busanzwe. Aba nabo bagaragajwe bamaze iminsi mu ngando imuto bo mu kigo cyagenewe gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Kuva mu mwaka w'2018 ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bwumvikanisha ko hagiye hafatwa abantu bari mu mitwe idacana uwaka. Nabwo bamwe muri bo bari kuburanishirizwa mu nkiko z'u Rwanda barimo Inyasi Nkaka uzwi nka Laforge Fils Bazeye wari umuvugizi wa FDLR na mugenzi we Colonel Bega wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi by'uwo mutwe ndetse na Major Karikisten Sabimana bakunze kwita Sankara wavugiraga umutwe wa FLN wagiye ugaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. Hari n'abasirikare bakomeye bagiye bumvikana ko biciwe mu mashyamba ya Kongo nka General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR. Amakuru ijwi rya Amerika itigeze yemeza yagiye yumvikanisha ko mu bikorwa byo kubatoratora harimo n'ingabo z'u Rwanda ariko rwo rukabihakana. Kuberetswe itangazamakuru bahakanye ubufasha bw'igihugu gituranye icyo ari cyo cyose, bemeye ko ubufasha bwashoboraga gutangwa ariko bikozwe n'abantu ku giti cyabo nko mu gihugu cy'u Burundi. Intego yabo bavuga ko bari bagamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se kubuhatira kujya mu mikikirano nabo. Aha bagira ubusajwe rya Amerika ikigali.
Urakoze Eric. Mubandanya gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu tugeze kuri wa mwanya tubashikize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ibisigarira by'abantu 12,643 nivyo umugwi CVR ujejwe kunywanisha abarundi umaze kwegeranya kuva mu mwaka w'2018 aho hagenwa abakomiseri bashasha bawugize kugeza ubu. Pierre Claver Ndayicariye arongoye CVR yabivugiye mu kiganiro yatunganije igitega kuri uyu wa kane ku kagoroba, yanatangaje ko ubu igikorwa gikurikira ari gutohoza ku ntandaro y'ubwicanyi bwakoze muri kahise hatanguriye kubwo mu 1972. Eloge Wirika neza arabidushikiriza.
Ibisigarira bimaze gutorwa nka byose ni by'abarundi bishwe mu 1972. Urwimo rw'ico gihe rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Intara bimaze gutorwamo ni Gitega, Mwaro na Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko, Bujumbura, Bubanza na Rumonge mu burengero bushirumanuko, Ngozi mu buraruko na Makamba mu manuko. Siya Claver Ndayicariye mukuru wa CVR amenyesha ko kigiye gukurikira guhambana iteka ibisigarira.
Ibyo byose ubiteranije usanga kuri uno munsi umugwi CVR ubitse ibisigarira by'abantu 12,643 bagandaguye bunyamaswa mu bihe by'amagume y'igihumbi 1,072 igihumbi kimwe 1,788 no mu wimo rwakurikiranye n'igandagurwa rya nyir'icubahiro Melchior Ndadaye mu 1993. Abo bahisi bacu bose imiryango yabo ntiyabashinguranye iteka, ntiyabagandariye, ntiyabagandutse ko izo nzirakarengane zirakwiye gushinguranwa iteka nk'uko ibwirizwa kwahawe n'inzego z'igihugu ribitegereza tumaze kumenya ukuri ku byabashikiye.
Uko kuri ariko arabagukekeranya ko nka Emmanuel Nkunziza munyamahanga wa Seje Genocide Canada ashikiza uturo ivyavuga
mu gice cha Karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka wa 1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo keneye kwibuka keneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitwa by'abahutu canke ukundi twe turafise ibyemezo zo mu ntara nk'akarorero mu Kiremba Cangozi aho mu Kinogo bakije gikoreramwe ababaji aho bataye abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa abahutu mu 1972
ndayicari yasanga bagize umugwaramutswa guhenga mata aho bashavurira kubera uri kutoriza ibyanyagejwe igihe kirekire
udoshingwa ubutumwa buhambaye muri igihugu naronke abamwidogera niyubira yuko azobafise ingorane ahubwo y'akazi ashinzwe ubutumwa dushinzwe subusanzwe n'ubutumwa bugiye kugerageza gutohoza no kwerekana ibyangegejwe imyaka irenga 48 utifuje ko biboneka cyane uwabifisemo uruhara ntiyonezerwa abona ko bikurasohoka iyo nabivuze ntadidinganya ukuri nk'uko gusohotse ntikunezereye kuko kuje gushira ahabona ibyamaze imyaka 48 mu binogo mu kuzimu ntituragira aho tuvuga twebwe abahutu abatutsi abatwa ushaka ko tubivuga ubu nushaka kututega umwereka uwo mutego ntuzowugwamo
ariko aricyo yemanga nuko atacu mugwa twarubashikako
naco turakora kuko raporo abo twasubiriye baduhaye yerekana kwinoko byatanzwe n'abenegihugu bishika ibihumbi bine mbere birarenga ibihumbi bine n'abatawe mu mashamba n'abatawe mu nzuzi n'uwatawe ari umwe ntacyo turakora turi mu ntango kandi ibikorwa n'ibirebire tuzokora n'abenegihugu batubwira ibyo bazi nicyo gituma tuvuga nti tuzoheza ryari ntabyo tuzi kuko turacari mu ntango
bwana ndayicari yamenyesha ko ubu igikorwa cyihutirwa rwo gutohoza intandaro y'amagumu atandukanye Burundi bwaciyemo habanje ya 72
tugiye kubandanya gutohoza ukuri ku byateye ubwicanyi bwo mu 1972 cyane cyane duhereye hariya mu bumanuko bw'u Burundi aho bivugwa ko ariho bwazananye turasubiye guhamagarira abarundi bose canke n'abanyamahanga bafise icyo bazi ku bwicanyi bw'ikibunga bwahekuye abarundi muri iyo myaka umugwi severe ukorerako abafise ibyo bazi bose turabasabye batwegere umugwi severe tubakiriza yombi ubatega matwi mwibanga
kuri uyu wa gatanu umugwi severe urerekana ibindi binogo bibiri bishasha vy'ahitwa Nyambeho kimwe cyegereye komine Giheta ikindi komine Gitega hose hakaba ari mu ntara ya Gitega ica mbere catowe mu isigarira z'abantu 204 mu gihe ca kabiri casanzwemo 115 eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu gihe leta y'u Rwanda ibandanya gusubiza mu ngiro bimwe mu bikorwa byari byarahagaritswe kubera ikiza ca corona ababa n'abakorera mu gisagara ca Kamembe barashima ko nabo boroherejwe ariko bakagaragaza inzitizi zishingiye ku kuba akarere ka Rusizi kakiri mu kato abo bavuga ko bizogorana kuronka ibidandazwa bisanzwe biva i Kigali no mu bindi bice by'igihugu. Themistocle Mutijima yaduteguriye iyi nkuru.
Umwanzuro wo gukomorera ibikorwa by'ubucuruzi n'indi mirimo ikorerwa imbere mu karere ka Rusizi urimo yarayitangajwe n'inama y'abaminisitiri mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyiriwe wa kane. Ni umwanzuro wakiranwa akanyamuneza ku bari basanzwe bakora iyo mirimo. Abo barimo n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bari bamaze hafi amezi ane badakora, ubuzima bwari bushaririye benshi muri bo.
Twahuye n'uburibwe, turihangana, isi iratubabaza, turihangana, nta kundi twari kubigenzanya. Ariko twanezerewe cyane kabisa kuba Leta y'u Rwanda yarwizeho, tukaba turi gukora mu voma zose nta kibazo.
Kuba Leta yadutekerejeho nyine ukavuga ati aba bantu nabo bagiye. Bagiye kwicwa n'inzara mu rugo nkatwe dufite imiryango urya n'ibintu babikomeye cyane. Kuba yenda umuntu asubiye mu muhanda akabona nk'isukari yenda y'abana bari ubuzima burakomeza bisanzwe nta kibazo.
Twatumaze amezi ane mu rugo tutakanagira mu muhanda, ariko twishimiye ukuntu nyine bongeye kudusubiza mu muhanda.
Aba batwara abagenzi kuri moto mu karere ka Rusizi bakavuga ko biteguye gukora bashyira mu bikorwa amabwiriza agenga uwo murimo mu birebana no gukumira ikwirakwira rya COVID-19.
Ubu nyine tugiye gukora dufata ingamba. Ikintu tugomba gukora cya mbere nukwambara agapfukamunwa neza.
Twageze hano mu mujyi batujyana mu nama badushishikariza ko tutemewe gushyiraho umugenzi tutamuhaye umuti wa sanitizer wo gushyira ku ntoki n'undi wo gupuriza muri kasike.
Hari imiti dufite ahangaha, uyu nguyu ni uwo gutera ku ntoki mbere yo kumuha, hanyuma uyu nawo uwupuriza hano mu ikasike igihe ugiye kuyimuhereza. Hanyuma rero ugomba kureba neza nimba yambaye agapfukamunwa yakambaye neza, ndetse afite n'undi mwenda ku mutwe ukingira ikasike kugira ngo idahura n'umubiri.
Ku rundi ruhande ariko, nubwo ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byasubukuwe imbere mu karere ka Rusizi, na nubwo ingendo zihuza aka karere n'ibindi bice by'igihugu ziracyabujijwe, bivuze ko n'ubundi kakiri mu kato uretse guma mu rugo yavanyweho. Icyo rero kigakomeza kuba imbogamizi cyane cyane ku bakora imirimo y'ubucuruzi bakenera kujya kurangura mu murwa mukuru Kigali.
Ntabwo bitworoheye mu bintu by'ubucuruzi kuko turangurira Kigali batarafungura Kigali, ngo twongere dusubire i Kigali kongere dushakeyo tujye kurangura ibicuruzwa, mbese ubuzima burahagaze. Ariko wenda mu minsi iri imbere bamaze gufungura, wenda abantu bazongera bakagaruka mu isoko, ubuzima kongera bugakomeza nk'uko byari bisanzwe.
Muri rusange uretse mu bice bikiri mu kato ndetse n'ibiri muri guma mu rugo, ahandi bigaragara ko amabwiriza arebana na COVID-19 arimo kugenda yoroshywa hirya no hino mu gihugu. Nk'insengero zemerewe kongera gufungura ariko zibanje kubiherwa uruhushya n'inzego z'ibanze, izo nazo zikajya zitanga izo mpushya zigendeye ku mabwiriza agomba gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibikorwa bigifunze kugeza ubu ni imipaka, amashuri, inama zihuriza hamwe abantu benshi, utubari cyo kimwe na siporo zihuza abantu benshi. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Rusenda iherereye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho muri Kongo mu misozi ya Minembwe na Kamombo. Ibi byatangajwe mu nama y'umutekano idasanzwe i Rusenda iyobowe n'umukuru wa sekiteri ya Tanganyika. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo i Rusenda.
Nyuma y'amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu maraporo atandukanye y'amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Fizi, avuga yuko muri inkambi ya Rusenda hari abagwanyi bakorana n'imitwe y'inyeshamba z'abakongomani ya Gumino na Mayimayi, imbere y'abaserukira impunzi n'imbere y'abasungusungu ndetse n'imbere y'abayobozi ba sekiteri ya Tanganyika. Inzego zishinzwe umutekano za rejima 3,305 ikorera Mboko zavuze yuko hari Abarundi bamaze iminsi bafatirwa mu mitwe yitwaje ibigwanisho, bavuga yuko baba bavuye mu nkambi ya Rusenda. Muri abo harimo abagwanyi 4 ba Gisiga bafatiwe Kabumbe, bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Rusenda. Abandi 6 nabo bafatiwe Swima tariki ya 13 y'ukwezi kwa 6 umwaka wa 2020. Aya makuru yuko hari impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zifatirwa mu migwani maze iminsi ibera Kamombo na Minembwe yemezwa n'umuyobozi wa sekiteri ya Tanganyika John Mulondani. Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba atangazwa yuko batewe impungenge n'uko inkambi yabo yicara ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo.
Haba umuntu wo muri societe civile ari izintuze zidaharanira intuze za politike batwemeje yuko mu ikambi habamo abarobere. Haba bashinje umutekano mu manama bagiye bagira hatandukanye bakavuga ko mu ikambi dushikira abagwanyi cyangwa se abantu bagira nabi. Ariko ibyo rero nk'umuntu ufise ubuzima ufise intuze uragira ubwoba ku mwanya wari wose ushobora gusanga ikambi bomowe mu buryo bwo gukoresha ishobora gufata ingamba ikatwirukana cyangwa ugasanga n'abandi bantu barateye ikambi mu rwego rwo konona. Ariko by'ukuri abantu bafise ubwoba, mbere hari nabo bishika ukumva iyo byakomeye babwiwe amakuru baronsa amakuru mbere no kuja gusaba indaro hanze y'ikambi bakagenda. Twe rero kubwacu twerekanye neza yuko kubwo ayo makenga twashatse guheza yuko by'ukuri inzego zijeje umutekano zokora ibishoboka byose, bari bamwe bafashwe ari nk'abagwanyi babazane babacire imanza ngaha imbere y'impunzi zose, natwe tubone by'ukuri ko ari impunzi zafashwe kuko natwe turafise amakenga kuko twe ubwacu turabanye tubona twese turi ngaha. impako hari impunzi zafashwe izo nazo twosanga ari impunzi zafashwe tuzitera ibyatsi hama tubwire nabo bandi bose bo bafite ico cyumviro naho nyene bakive ko kuko twebwe ubwacu tuziko turi impunzi tutaje kugwanira igihugu ca Kongo canke se tutaje ko kugira imigwi igwana ngaha
mu rwego rwo kurushaho kubumbatira umutekano w'impunzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri FIS Jole Mupepe yavuze yuko impunzi zerekana ayisha ibigwanisho mu nkambi izahabwa idolari 50 takoze nubwo biruku zimwe mu mpunzi zari muri iyi nama y'umutekano zisanga bamwe muri abo barundi bitwa ko ari abagwanyi bashobora kuba ari abahinzi baba bafatiwe mu mirima iyo bagiye guhingiririza kugira ngo babone ibyo bagaburira abana Claude Kubwimana yari muri iyi nama y'umutekano
Senere yaratugiye ko tutogenda kure inkambi ariko mu gihe tugumye hano mu nkambi abana biriko biboneka ko bariko barapfa n'abantu bakuze bishwe n'inzara bigatuma rero umuntu agaba hano mu inkambi nyavuze ati reka mpfume ngenda sinzi niyo ndoye aho nza gusanga akazi niho ndagakora kugira abana barebe ingene no bacungura yamara gushikaho hari gihe inzego z'umutekano zaho hantu zimufata zamaze ati wowe urinde akavuga ati gende umurefije mugabo bivanye nuko aka karere turimo bama bavuga yuko ari karere kagoye cyane mu bintu by'intambara kuva kera bamara kumufata bagaca bavuga ati urumuroberi ukorana n'abaroberi kadomba bari kure baza bareinforma ngo twafashe umuroberi kandi yavuze ko ari umurefije avuye mu nkambi ya Rusenda kandi atari ibyo ariko gusa yaragiye kwirondera icyajya mugabo kuko hari hamamezire severe aya inzego z'umutekano zifata mu gihe ziba ziri mu bihe bigoye by'intambara bikeboneka yuko umurefije yarabirimo ariko nta munsi n'umwe turabona abazanye umurefije ngo yafatanywe ikigwanisho kuba twinjira muri no nkambi iyi ni imyaka 5
bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje ibigwanisho ishinjwa gukorana n'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda bahakana aya makuru Colonel Shakanyamusaraba ni umuyobozi wa Gumino
Ntambonze mfite z'abarundi aho kontorora njewe nje wakarere ndimo akongenzura Ntambonze mfite z'abarundi
ku Rwanda rw'umutwe w'inyeshamba zo mu Mayimayi nazo zihakana gukorana n'impunzi z'abarundi ahubwo bashinjiriza impunzi gukorana na Gumino na twigwaneho nkuko byemezwa na General Bwira Mutetezi Kibukira uvuga nuko n'uyu munsi abo bagwanyi bateye mu gipupu Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye
Banywanyi bakunze bijwe rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira. 7325, 9685, 9815, 11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13630, 15460, 15675, 12530, naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6040, 9970, 10170, 13630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Aho ni naho dusozereje amakuru twabateguriye kuri no saha. Turashimiye Mukbili ya Baro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tagishaka. Mugire umunsi mwiza mubandanye kumviriza Radio Mukunda Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika. Yabaye isubizo cyacu. Mugutera igihugu cy'u Burundi. Yabaye Isubizo chachu Mugutangi jambo Mubanyagi huguyo Yabayi Isubizo chachu Shikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cyacu.